VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha muri kumwe natwe mu biganiriro vya ino genekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 y'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Ikibazo nyamukuru ni uko izimpunzi zimara umwanya muremure cyateza kumara ngirimo cyangwa ibiri muri santa de transi bikira baba ari mu makandi yorosije isarutenge bakabahamaga amezi atatu arenga.
Uyu n'umushinga ntaya Apollinaire Niragira aserukira impunzi z'abarundi zimaze amezi atatu mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri Buvira. Avuga ku kibazo bitandukanye byugarije izo mpunzi. Abana 18 baramaze gupfa kuva kwa mbere kubera imirire mibi. Abashinga ntaye nabo umutekano wabo bimeza ko atari kirenga bakavyegeka ku iperereza ry'igihugu cy'u Burundi ivyagirije igipolisi gihakana.
Iyo dini ya urumva niko bameze ntibagera kwa muganga nitegeye bake baanye bavyarabigoranye niyo barekuriwe kugenda kwa muganga abandi nabo abo bibangukira niyo bashaka kuzarira onyamuhira.
Uyu nawe ni umwe mu banyagihugu muri komune Nyabiraba atubwira bimwe mu biranga abasengera mu ishengero ryitwa ishengero ry'abagararwa. Hari ico mwamuzi kuri iryo shengero, ivyinshi kuri iyo nkuru ni handi hato, ariko tube tubabwiye muri make ko bimwe mu vyo baterekwa harimo kwivuza canke ukwiga. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu makambi yahungiyemo impunzi z'abarundi, mbanze ndababwire muri make ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri no w'Imana yashikirije ijambo mu nama y'umuryango wa IPAC uharanira guteza imbere umubano hagati ya Israeli na Amerika. Iyo nama iriko iba uko umwaka utashe yitabiriwe n'abantu bagera ku 18,000 ikaba iri kwibera ahi Washington DC zosozerwa ku munsi w'ejo. Nibwo bwa mbere mu mateka y'uwo muryango batumira umukuru w'igihugu cya Afurika kuvugira ijambo muri iyo nama. Mu ijambo Perezida Paul Kagame yashikirije abari muri iyo nama yashimangiye umubano w'ubucuti buri hagati y'u Rwanda na Israeli. Uwo mubano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko bawuhera ku mateka mabi ivyo bihugu bisangiye ya genocide. Perezida Paul Kagame yabwiye abari muri iyo nama ko guhangana n'abakomeje kwemeza ko ata genocide yabaye ari ngombwa, n'abatesha agaciro abazize genocide babwirizwa guhanwa bimwe vy'akarorero. Abandi bayobozi bitabiriye iyo nama bagitegekanije ko bazogira ico bavuga ni Vice Perezida wa Leta Zumwe za Amerika hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika. Abantu 56 nibo baciriwe igifungo c'imyaka iva ku 7 gushika ku 10 kuri no w'Imana ku ruhara bagize mu rupfu rw'abimukira 222 bapfiriye mu bwato bw'ibiye mwibahari Mediterane ku nkengera za Misiri ku itariki ya 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2016. Ubwato bwo kuroba bwarimwo abimukira 450 bwaribiye muri Mediterane ku nkengera z'igisagara ca Rosette muri Misiri nk'uko bimenyeshwa n'abarokotse. Abanyamisiri 56 bagirizwa ivyaha vy'ubwicanyi, kutitwararika abantu, gukoresha ubwato budakwije amategeko no gufasha abimukira mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Abantu baharugwa mu 10,000 barihereje amabarabara mu bisagara bitari bike mu Burusiya biyamiriza Perezida Vladimir Putin kuri no w'Imana. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya, Navalny. Abantu barenga 100 barahagaritswe n'igipolisi Moscow ku mugwa mukuru, barimwo n'uwo yariko aratunganya iyo myiyerekano. Bagirizwa gutunganya imyiyerekano batabironkeye uburenganzira. Navalny yatumye ko iyo myiyerekano inyuma yaho asohoreye raporo mu ntango za kuno kwezi kwa gatatu yagiriza umushikiranganje wa mbere w'Uburusiya kwiba ubutunzi bw'igihugu akabyitirira ubw'amashirahamwe adakiranira inyungu za politiki. Radio y'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda no tukumvikana kuri FM 104.3 Urashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe abana bagera kuri 18 bo mu ikambi ya gategekanyo akavimvira niwe bamaze kwitaba imana kuva mu kwezi kwa mbere biturutse ku mirire mibi. Iyo nkuru turayigaruka ko inyuma yo gukubitira gato ku musozi wa Mayemba turi muri commune Nyabiraba y'intara ya Bujumbura uguriyemwo abanyagihugu basengera mu rushengero rwitwa urushengero rw'abagaragwa. Bimwe mu vyo umugaragwa azira ni guhonyoza ikirenge mu ishure canke ngo yivuze eka n'amazi ngo ntibapfa ayo banyoye. Igituma muracumva muri no nkuru ya Diane Ndonse atangura twumvisha tumwe mu turirimbo baririmba iyo bariko barasenga.
Aba nabo bita abagaragwa bariko basengera ku gicaniro Sinai ku mutumba wa Mayemba ugacimbiri gwiri kari ruhande y'umwonga ugabura umutumba wa Nyabibondo n'uwa Mayemba muri komine Nyabiraba. Bariko basengera mu nyubakwa iri mu kigo c'inzu y'urongoye icyo gicaniro asanzwe abamwo. Ukwizera kwabo kugerageza kwigizayo ibijanye n'iterambere. Muri ibyo harimo kutaja kwa muganga kuko bamwe mu babanyi babo babitwiganira.
Urumva kwirwa baragorana kwa muganga ni ibintu bitabajaho. Twebwe rero tuca tuguma tubabona gutya. None ko tutabagora.
None baba bagwaye cyangwa baba batagwaye.
Reka n'ubugwaye bamurekera uko kuko ibyo kwa muganga barabikuye mu dunia.
Ngo kubera iki?
Ntabye tume beshi turaganira tukabahanura kujya kwa muganga gushira umwana kwa muganga umubyeyi yabyaye ati byiza mu mategeko ni kwa muganga ariko tuca tujya mu bihari nabo
bacabahari bizababwira ngo
batubwira yuko kwa muganga atari ku mana.
Iyo dini ya urumva niko bameze ntibagera kwa muganga nitegeye bake baanye babyara bigoranye nibo barekurwe kugera kwa muganga abandi nabo abo bibangukira nibo bashaka byarira aho nyamuhira.
Umukuru w'abagaragwa ari na warongoye icyo gicaniro Sinai baranyikwa Serge asigura ko uko kutaja kwa muganga bishimikiza ko ubushobozi bw'abaganga babukura ku mana.
Dutandukanye muri make nta muhinga n'umwe abaho ku isi atokwizera ubushobozi bw'Imana. Tiduhava duhitana ivyera vy'Imana ngo tubigabanye nuko ubushobozi bw'Imana burenge y'isi n'ijuru. Niyo mpamvu dashobora kuvuga ngo twature ngo ubushobozi bw'Imana ubw'abaganga ngo buraburenge kuko Imana niyo yahaye abaganga ubwenge bwo kuvura ubwo basha bwose babuhawe n'Imana bigashikarirwa umuntu muri Seseriyani yiwe akabitunganizwa n'iki n'Imana kandi yahaye ubwenge iki abo baganga bariko baragira gute bariko barakora ibyo bikorwa.
Bisigura yuko umva hari gihe biba bidakeneye ko umuntu aenda kuja kwa muganga Imana ishobora kumukiza atagiye
iyo atari ingorane ndende umuntu ashobora gukira.
Byongeye abasengera kuri iki gicaniro cy'aba bagaragwa bavuga ko bazi gusuzuma indwara zo kuvurirwa kwa muganga hamwe n'izo basengera. Uyu numwe muri bo
ahubwo twotandukanye zo kwa muganga n'abadayimoni kuko iyo umuntu agwaye inzoka nawe bimenyetso turabibona kandi agwaye malaria bimenyetso bivuga ko radio tuvyumva tukabikorerako hanyuma ugwaye abadayimoni nawe none turamutandukanye tukamusengera.
Abameze gute?
Umva hari gihe biba bikubita mu mutwe, hari gihe biba bikubita mu mbavu cyane mu nda bijya hanyuma tugasanga bitandukanye n'imenyetso bya malaria tugaca tumusengera. Hanyuma hari igihe imizimu igaragara ko ari imizimu mugabe byo kwa muganga navyo nyatwe turabitandukanye watiweja kwa muganga nawe turagusengera.
Abajeje intwaro kuri uyu mutumba wa Mayemba batubwira ko n'impfu zishika muri aba banyagihugu basengera kuri iki gicaniro Sinai bivuye kuri uku kutaja kwa muganga. Hambavu y'uku kutivuza aba bagaragwa ntibarekuriwe gufungura ifashanyo zifungurwa zitangwa n'igisata c'ishirahamwe ONU cita ibijanye n'ifungurwa ku isi PAM. Isiguro duhabwa n'ababanyi babo nuko ngo zitava ku mana zigashobora kuba zirimwo imyuka mibi. Abajeje intwaro bavuga ko ico gisata PAM bigaburira abana bo ku mashure nka yose yo muri ako karere. Inkurikizi ni guheba ishure ku bana b'abagaragwa. Uyu mukenyezi atubwira ko abana b'umubanyi wiwe bataja ku ishure ku bw'iyo mvo
yarabakuye ku isura maze kumva ko leta izanye bifungurwa izanye yabana ngaha ku isuri abo bana ni batatu batse bahe bisuri bose nta numwe akigerayo ngo bohava bajya ibyo vya pamo leta rero ni dufase itubwire timbe yo dine niyo kumana niyo kwa setani tumenye murongo bazoza
aha ijwi rya Amerika ryarashatse kuvugana n'ababana canke abavyeyi babo ariko nibashima kugira icyo babivuze ko ariko nubwo biruko aba bagaragwa babayeho mu ariko nubwo biruko aba bagaragwa babayeho ubuzima bubaye abaye nk'ubwa benshi mbere harimo nabakenye bakenera izo fashanyo akarorero nuyabarongoye baranyikwa Serge atubwira ko ubukene bwateye kubw'ingwara ziraye mu bitegwa
ntaje urabona ngaha kwarugwa gw'ibitoki rukomeye gugaye n'urabona hateye yangwara ubu nturabinze nkuko isigaye ntibangashaka kwitora ndamwibutura kubera ubukene
musitaneri wa komine Nyabiraba Simbananiye Ferdinand avuga ko bariko barakora amahimiriza kugira ngo bateshe iyo nyifato abo bagaragwa yo kutitabira ibijanye n'iterambere
njye dusanga rero mugabo ari bintu bisaba ko tugwanya twivuye inyuma kuko usanga abantu babagwayo cyagumiza aho nyine ngo basengere tugasanga rero hariho abashobora gupfa kwiruko kutamenya ntibisa ko tugira sensibilisation tubahimirize babihebe bibaye ngombwa n'ibihano birashaka kuca kugira ngo turabe ko boshobora kubiheba mu gihe hoba hari abagararije
ariko rero bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bo ku mutumba wa Mayemba bibaza ko abajeje intwaro basa n'abananiwe mu gutuza iyo nyifato yabo bagaragwa aha bafatira ko bamaze imyaka irenga 20 basengera kuri uwo mutumba mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ejo ry'America turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nari nabice ku masonga mu ntango impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya gategekanyo ya Kavimvira iri muri territoire ya Uvira ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo zitakambira ishami rya Onugita impunzi ku isi RCR kubavana muri iyo kambi ya gategekanyo bagashigwa mu makambi nyezi na izo mpunzi zimenyesha ko ubuzima babayemwo butoroshe kuko ibitigiri vyongera ku munsi ku munsi ntibashobore kuronka uko baryama neza canke ngo bafungirirwe bishemeye ndetse abana bagera kuri 18 baramaze kwitaba imana kwera imirire mibi kuva mu kwezi kwa mbere navuga ni Apollinaire Niragira aserukirizo mpunzi z'abarundi atangura mbwira uko vyifashe
muri sante z'anze kazindi namaze ni 14 kandi naho hari 1880 ahari ibice 25% kujana n'ibyo abagore n'abana
ubundi iyo kambi yari itegekanije kwakira abagera kuri bangahe
hari yategekanije ko yokwakira abantu 800 bonyine
Nukuvuga ko imaze kurenza ko abagera ku 300 bari imbere n'abandi bari nyuma badafise aho bakika umusaya.
Yego cyane.
Abo bantu batanguye kuzabaragurirana ryari?
Bo abantu babiyana ku munsi n'abyo nahasitse cyane cyane mu nani zo kwa mbere. Nukuvuga ku munsi haraza nk'abantu barenga 50.
Baza bava hehe?
Benshi baza mu ntara ya Rumonge na Makamba abandi muri Bujumbura mere.
Bavuga ko hanini bari kubava mu gihugu cy'u Burundi bahungike.
Ahanini bavuga yuko bahunga umutekano muke wabo kuko ngo hari abantu baza mu ijoro ugasanga nk'abakenyezi bakunze kuvuga yuko baza gutwara abagabo ugasanga mu ijoro baza gutwara abagabo babo batwaza n'abapolisi abandi nabo bagatwara abana b'abahungu hanyuma rero ibyo bigasubira umutekano muke aho baherereye benshi usanga baraza batazi nk'abagabo babo iyo baherereye badasigura yuko batwawe n'abapolisi ugasanga
Je bitigire hari ico biriko birakora ku buzima bwanyu.
Musanze aha muri site kavingira mu kujyama hari amajoro twari y'abagabo n'ay'abakenyezi. Mu ijoro twari musanga hariyo abantu 40 mbere barenga hari barafite kumatira. Umwe wese usanga asa matira iyo n'umusegete. Hanyuma ibijyanye no gufungura bafungura nabi cyane kuko bajya ubugari n'ubushaka bita mandeseri ubushaka butakaduye. Hanyuma rero bigatuma nk'abana basabagwara indwara yitwa umwumiro ni nacyo gituma kuva mu kwezi kwa mbere gushyika mu kwezi kwa gatatu tumaze kwandika abana bamaze gupfa bari hagati y'umwaka n'imyaka 6 abana 18 bitumwe n'ibyo byo gufungura nabi hanyuma ibijyanye n'umutekano nk'abagabo bari dogatatu umutekano wabo mucungerewe neza kuko hariho abantu bo mu gihugu cy'umwanaki bajya baraza gutora nk'abari hanze ugasanga barabatwaye tukabura irengero ryabo
mumaze kubura abangana kuri bangahe
bo abatwagwa na dokumenta yo ubugaragize no kugwego kuba kwambere kwandise kwarte kwandika ngabantu basa 2026
batwagwa ni perereza y'igihugu cyacu
ego twabo ni perereza y'igihugu cy'Uburundi
ivyemezo mufise ni vyahe ko iryo perereza riba ari y'igihugu cy'Uburundi
ibintu barabazi n'abantu sanga barakora iperereza ugasanga nabo nyine barahunze ugasanga baraje amasura yabo bagakora muri iperereza
abo batwagwa muraheza mukamenya iyo baca bajana
barakubwira neza yuko bamwe bahari ahantu bita ikaremi babatwara abandi bakasanga ngo babatwara kubakoresha nyine za gisirikare abandi nabo ugasanga babatwaye kubafunga ikibazo nyamukuru ni uko izi mpunzi zimara umwanya muremure cyari cyateza kumara ngirimo cyangwa ibihumbi cyangwa se transit iyo baba bari mu makambi yose yitwa rusenge bakabahamaga amezi atatu arenga
bagasigura yuko uyo mwanya udindira kubera iki
kuga yuko ngo inzu amazu yishyuye aho bateza kubashyira aho hantu bita mu rusenge nta matari ahari
hari isango mwahawe y'ukugira ngo babe bashoboye kubaronderaho muja
kuba tsango baratsango kandi dusaba nuko bogerageza ibishoboka byose kugira ngo abe muri centre de transit n'andi yose bado kwa makumu cyo barahamba ikindi gato gira kabiri nuko nabo bantu bogira cyane ku isa asitanse ya kaka nk'abantu baba babuze abantu hanyuma ikindi gira gatatu nuko nabo bana baba bapfuye buryo barabahamba ni cyera kuko ibikorwa babahamba ni ibintu badakurikije imigenzo imigenzo yo mu Burundi
bikava kuki ni kubukene muba mufise canke babimeze gute kugira ngo ntibashobore gushinguranwa iteka
kibazo kihari ni uko akasira hamwe ya mukuru kurikirana abo bantu baba bapfuye ari benshi hanyuma bagaca babanyaruka mu kubahamba
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico igipolisi c'u Burundi kivuga kuri ivyo vyagirije vy'umutekano muke izo mpunzi zegeka kubakorera iperereza y'u Burundi gucyo duhamagara Pyankurikiye avugira igipolisi c'u Burundi mu kiganiro yampaye yampakaniye ayo makuru ayita ahubwo ikinyoma cigendera
ayo makuru tuyumviye wanje badakora ikinyoma shambaye busa kuko inzego z'umutekano z'u Burundi zikorera ku butaka bw'u Burundi iyo zigiye gukorera mu bihugu byo hanze naho zavyaciye mu masezerano hagati y'ibyo bihugu canke y'amashirahamwe mpuzamakungu nta ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika canke ririya ishirahamwe y'ONU ni muri izo nzira gusa ibisigaye bakorera mu gihugu c'u Burundi
hari ico mwoba mugiye ko muvuga ko ariho mukiyumva citohoza mwukwemera kuzokora canke mwoba mugiye gukorera ko kugira ngo murabe ko vyo vyonashoboka
amatohoza akogwa iyo hariho umuntu aje akitwara akavuga ati jewe hari umuntu wanje yitwa kanaka yafashwe n'umuntu kanaka iyo ari muri izo nzego akamufatira ahanaha nahanaha igihe kimwe 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 niwo amahiga amatohoza aheza akaba ariko ivyo kubera ari ibinyoma atakintu na kimwe bifatiyeko kuko umva nabo babivuga ko batigera bavuga ati ni kanaka yafashwe yafashwe na naka vyagenze uku yerekana yuko ari za nkuru bagenda iyo bashitse mu makambi y'impunzi yo hanze bagaca babesha ngo ngo bahunze mu Burundi ngo bagatoteza ngo bariko baratotezwa ngo n'imbonera kurenga n'abapolisi n'inzego zo mu iperereza kugira ngo nkumbure ari abahungiye babone kubakira maze babone kubaronsa ibyo baba bagiye bari burondera
inyungu baba bafise yo bari nkiya
inyungu baba bafise ni ukuja kurondera ibyo bajya kuko warumvise bamwe bakina mu bya bakunda kwita ngo bava ngaha bashitse hanze bakabesha ngo bari bahunze ngo bari umutekano wabo ngo imbonera kure ngo ziko ziraruka ko ngo abapolisi bazabiruka ko ngo bari biterereza bari bazabiruka ko kugira ngo hari abagiye bahebye nkumbu noneho bende kuko bafise imbo bo batuma bahunga ariko biba ari binyoma kuba ari kugira ngo baheze baronke utoto ndo babagiye bari burundi
hagenda bafise inzara gusa rero nivyo mushatse kuvuga amajambo make
uno munsi nakumenyesha yuko abantu bahunga abahunze ibyamigizana ariko kurabera muri ya migumuko baherutse guhunga kiriya gihe nyine ni kuvuga hari mu mwaka w'2015 mu kwa gatanu mu kwa gatandatu gushaka nko mu kwindi niho twabonye abantu bahunga kubera ubwoba bw'ibyo ariko biraba ariko ahanini igice cya benshi bahunze kiriya gihe bahunga ibinyoma ariko birakwiragizwa ajya amaradiyo n'amashirahamwe bikorana benshi babona guhunga ariko nibyo hari abahunze kubera ubwoba abo bantu bahunze kubera biriya bintu baheranye na kiriya gihe ni ukuvuga uno munsi umuntu ashobora kugenda mu bihugu bibanyi abagiye ahanini nk'uko no mu bindi bihugu tubana abantu bahunga mbere kurusha no ngaha mu Burundi nta mbona gato y'umutekano muri ino minsi ziriko ziratuma abantu bahunga mugabo urumva bagerageza kubesha kugira berekane ko koko ugunga kwabo gufise iziguro.
Naho biruko rero amashamwe yigenga yita ikibazo c'impunzi yemeza ko abarundi bagera ku 400,000 haribo bahunze igihugu c'u Burundi babitewe n'icuka kibi ca politique ndetse ngo hambavu yabahunze mu ntango z'umwaka wa 2015 harabandi barundi babandanya guhungira makambi atandukanye ari mu bihugu bibanyi. Nongeye tukivuga ivy'impunzi mbaza pyankurikiye iyo abanyagihugu batahukanye mu kwezi kwa kabiri bavanwa mu gihugu ca Congo bageze mu gihe amakenga yiyo bo babari ari shikwari mu makambi atandukanye. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yavuze ko twotandukanye ibintu kuko abatahukanywe naho bari barivugiye bamwe muri bo ko ari impunzi atari byo. Bamwe rero mu atacobe gubege ataca hana kime kibagira barashikanywe mu miryango yiwe nk'uko igipolisi kibivuga, abandi nabo bakaba bari mu minwe y'igipolisi kugira ngo bashobore gukogwa ko amatohoza. Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda makuru avugwa makambi yatandukanye ahungiyemo impunzi z'abarundi n'intara zigize igihugu c'u Burundi. Imyidogo ni yose kwa nyagihugu b'abakongomani bitura amabanki ari mu gihugu ca Congo neza na neza Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Abo bakongomani bidogera abarundi baza gutora amadolari barungikirwa n'inshuti zabo ko ari bo nkwezi y'ukutatunganirizwa vyihuse mu vyo baba basaba. Abarundi baza kurondera mu madolari muri Congo ku ruhande rwabo basigura ko bemera gufata urwo rugendo kuko i Burundi badashobora kuyatura amadolari gutyo ugasanga barahahombeye. Vedaste Ngabo yacija nino iyo nkuru.
Shida nene natukatazia pa kupata franga mbio, mi naona savile ni korupsio. Korupsio ndo nene natumana pa tupati franga.
Iyugeze kuramwe mu mabanki yo muri Congo ari mu ntara kivu y'Amajepfo muri teritwari y'Uvira wasanga imirongo y'abaturage b'abakongomani n'ababarundi babaje gufata amafaranga baboherejwe mu buryo bwa Western Union. Igitangaje nuko abakiriya bavuga yuko bahamara iminsi ibiri kugeza ku cyumweru bategereje gufata ayo mafaranga, abandi nabo bagahitamo kuja kuyafatira mu mujyi w'Ibukavu aho biba byoroshye gufata ayo mafaranga bitewe n'umubare mwinshi w'amabanki abariyo. Abakiriya bagana ko banki y'Ibuvira bavuga ko iyi service mbi bahabwa yatewe hanini n'umubare w'abarundi bavi Burundi bakaza gushakira amafaranga y'amadolari mu mabanki yo muri Congo kuko bavuga yuko amabanki yo mu gihugu cy'u Burundi atajya bemera kuba amafaranga y'amadolari baboboherejwe. Ibi bigatuma batanga ruswa ku bakozi bo muri banki kugira ngo bahabwe service mu buryo bwihuse.
Twebwe dufite ikibazo kubera yuko turi mu gutonda iminsi yose, ariko abaje uyu munsi bo bagatonda uwo munsi bakabaserviye nk'abarundi bari mukuza bakabona yuko batararangana amafaranga bashobora gutakaza kurara ku mahoteli n'ibindi nyine n'ibiryo wenda bashobora kurira bagahita batanga amafaranga yawo yaruswa kugira ngo binjire babaservire vuba. Twebwe tukakubitikira inga rigashira dutonze n'irindi rikaza rigashira, hanyuma twebwe nimba turi abanyeshuri tukamara icyumweru cyose tudatonda ku ishuri, icyo kibazo turagifite hano. Twebwe baratubwira ngo dutegereze tugategereza umunsi wose ukira ngo tugitegereje bukatwirira turi anga ntacyo badukoreye, nuko niko biri mu kutugendera. Turasaba yuko bazoza baduservire, waje mbere ariwe baservire, hanyuma waje nyuma nawe bamukorere ya masaha.
Bamwe mu barundi baza gufatira amafaranga kuri ko banki y'Ibuvira nabo bahamya ko imikorere y'iyi banki icumbagira kubakiriya bakoresha service ya Western Union. Aho bashira mu majwi bamwe mu bakozi bakorera iyi banki ko imikorere yabo mibi gituma bahora batonda imirongo muri Congo buri gihe.
Jewe mvuye i Burundi najye gufata ngamahera muri Western Union, abantu ni benshi n'ivyo mugabo yaba bakurikiza parole dringene abantu dukurikirana ugafuma basumara niyo minsi 3 mugabo ugashikirwa bafashe ordre aho byabasaho mugabo ingorane nuko usanga nk'ubu kuva mu gatondo bungije nimba ari abantu 12 kuva saa 2 gushe ku buni nibarahera. Urumva yuko hari abandi bantu baca baca pembeni bakagenda iyo bakabakorera service zabo bahejeje bagaca basohoka.
Ubona bipfira he?
Bipfira ngaha nyene ndana. Urumva hari abantu baza bakarondera abaje abo ngaha bakabegera amaze kubona imisa amazino, urumva birumvikana abatanga ibiturire baraboneka akamubwira jewe ndafise akantu bishobotse nimungirira akantu nabo nyene ugasanga barabikotse.
Je kintu cyo nokongera ko nkatwe twa twavuye i Burundi okay utinya ukiza gato gato so yima hakirika urasanga ugatona ngaha mugahantu bipfira niyo bipfira hari hari ajya kwaje kuma kuri kese no bipfira kubera niyo zako kai technique nkeye uko nushya kwakira abantu 10 mu masare ngatano ku bantu 10 nyine azayo ukobora bagahindura abakozi bashamwa ko zabimenyere. Twe tuzi no kubera mu Burundi ntibasora amahera mu madolari cyeka dufise twagira ngaha bikanka bivanye nuko barirante gose bro
ariko ari je barundi abakongomani nabo bavuga ngo abarundi muzana ruswa kugira ngo babinjize
oya turatonda gusa nuko bakora buke buke batanyarutse
ubwo twabazaga umuyobozi we ko banki y'ubuvira kuri iki kibazo cy'abarundi batanga ruswa kugira ngo bafate amafaranga baba boherejwe kuri Western Union yanze kuduheza ijwi ariko dutangariza ko ibyo bavuga bari binyoma kandi banki itareba ubwene igihugu ahubwo ireba abakiriya bayigana yongera ko buri munsi bakira abakiriya ijana baza bashaka gukoresha service ya Western Union abarundi n'abakongomani bafatira amafaranga muri banki y'ubuvira bakaba basaba iyi banki ko yabafungurira amagishe menshi kugira ngo bace ukubiri no kwirirwa batonze imirongo
ugabona umuntu wari itike uvuye mu Burundi ugashikanga ari giye ugashika kubona ko usubire mu Burundi biragoye ucurundira hanze wo kuryama ubona ko bigoye ugabona ni kwa kundi kubera ugatanga abantu ni benshi nushikigwa
ubu hari igihe umara iminsi ingana gute kugira ngo uzabone amafaranga yawe
inde jewe imisi ibiri n'ubundi baza ko ndaza kuryama nga nari nasaba ko bashire amayosere menshi bazi nga zine cyangwa zitanu
tubamenyeshe ko umubare muke w'amabanki abibuvira uri mu bituma abakiriya binubira serivisi z'amabanki kubera bahora batonda imirongo Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika ibuvira
urakoze Vedaste Ngabo imbere ko dusezerana tunyarukire gatonya ibujumbura aho kuva kuri no wa mbere hari kwarakoranira inama ihuza urongo y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yase n'utwara ishirame y'ibihugu vy'ibiyaga binini CIRGL ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge uri kaneza ari kwakurikirana ivyo nama Eloge mwiriwe ibizo kwihehezwa muri iyo nama ni vyaye
izo kwihwezwa sirike kuko urabona Diane ibihugu bitandatu bigize umuryango wa CE nabyo biri muri 12 bigize umuryango wa CIRGL hanyuma urongoye umunyamabanga nshingwabikorwa muri CIRGL yavuze ko bagiye barabire hamwe ibyo aba imiryango kwari ibiri yemeje gukora hambitanye n'umutekano hamujanye n'iterambere mu by'ubutunzi mbere ku bwa Zakari muita arongoye amwe mwanga shinga ko batebije ya bidafi mu bisanzwe ataterambere nta mahoro n'umutekano kandi ata mahoro n'umutekano aho nyene nta terambere akitegeza kubigira hamwe ikindi batubwiye ni uko bagiye kwigira hamwe ijanye n'imigendere ya mibi yibonekeza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'imijyanye n'intambara zi mu gihugu cya Sudani na Benin nazo bivugana ko
Eloge ibihugu byitabiriye iyo nama ni byose mu biri muri iyo miryango y'ivyo bihugu bibiri iyo miryango ibiri
sinibaza ko ari byose kuko batubwiye ko hari nk'abambasaderi bategereza kuba bari ngaha ariko uyu munsi iyi nama yabaye batari Bujumbura bari mu bindi bikorwa hanze ya Bujumbura abitabye bashobora kuba bataribva mu bihugu byose by'iyi miryango ibiri
urakoze cyane gose turaza kongera dusubire kugukenera handi hato mu makuru yacu yo imbere kugira ngo ubandanye utubwira ibiriko bikomezwa bivugirwa muri iyo nama
urakoze na
akabari rero no kuri no nkuru ice ku masonga y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ari Bujumbura duce dusozera kino kiganiro mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere muri vyo harimo ikiganiro muri sanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho ni makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika bimwe mu vyo ndabararikiye muri iwanyu mu ntara y'ejo ni kiyago c'abanyedini tuzogaruka ku buryo burambuye kukungene ivyo abanyedini bita icicumi bitunganya mu mashengero atandukanye yakoze Innocent Kimenya yashikanye amajwa hiwanyu ari kumwe na ingenieur Diane Nahazwe twari kumwe muri kino kiganiro iwanyu mu ntara tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.